rya Amerika. Ya Amerika rirabandanya ibiganiro byayo zo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse na mwese mwateramanye n'ijwi rya Amerika mukivyuka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu ni Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro zo kuri Musaha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro
iwanyu mu ntara
guhera saa 12 naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki turabararitse mwese dutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo
Urakoze Oriana kuri mikro muri kumwe na Aloyizi Bigirimana igisata cishiramwe mpuzamakungu ni kijejwe iby'agateka ka zina muntu caremeje ejo ku munsi wa gatanu icemezo cyo kurungika umugwi w'abahinga mpuzamakungu bazoja gutohoza ubwicanyi bwabereye muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo icyo cemezo cemejwe n'ibihugu 47 bigize iyo nama kivuga ko abo bahinga bazoba barimwo nabo mu karere ka Afrika bazotohoza ibyaha by'ubwicanyi byabereye mu ntara ya Kasai iyo nama isaba igihugu cya Kongo gufasha abo bahinga kandi abazokwagirwa n'ubwo bwicanyi bakazokwicirwa imanza n'ubutungane bwo muri ico gihugu iyo nama kandi yaragirije leta ya Kongo kuba bajeje umutekano bayo baragize uruhara runini muri ubwo bwicanyi mu kwica abana gufata abagore ku nguvu no gukuramwo inda z'abagore bibungenze ubwicanyi Ekleziya Katolika yo muri ico gihugu ivuga ko bwahitanye abanyagihugu barenga 3,000 mu mezi 8 gusa kuva mu kwezi kw'icyenda rero mwaka wa 2016 iyo ntara ya Kasai iri mu maja hagati ya Kongo iri mu ruhagarara rwadutse inyuma y'icwa rya Kamwina Nsapu umukuru wa bumwe mu bwoko bwo muri ako karere Inzego zijejwe iperereza muri Nigeria zaraburijemwo umugambi wari wateguwe wo kugaba ibitero by'iterabwoba ku bayisilamu bariko bahimbaza umunsi mukuru urangiza ukwezi kw'amafungo ya Ramazani Abagabo babiri bakekwa kuba bariko bategura igitero mu gisagara cha Kano kiri mu buraruko bw'ico gihugu barafashwe ejo kuwa gatanu nk'uko bimenyeshwa n'urwo rwego rw'iperereza bimwe mu birwanisho bafatanywe harimwo inkoho 8 amagrenade 27 amasasa shika amajana 8 inkono irimwo ivyuka vya gaze imiduga hamwe na telefone ngendanwa umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram ntudoma ko urutoki kwari wo wari muri uwo mugambi ariko warigeze kugaba ibitero nk'ivyo ahari hakoraniye abanyagihugu batari bake muri kahise muri ico gihugu nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse agashimwe yari yemereye uzokwerekana Mukhtar Robowe yahoze arongoye abarwanyi ba Al-Shabaab muri Somalia mu kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2012 niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemera gutanga imiliyoni 5 z'amadolari kuwotanga amakuru yaho Robowe ari kugira arengutswe imbere y'ubutungane icyo gihe Robowe yari indongozi ya Al-Shabaab mu bya gisirikare no mu by'idini ariko yaciye avavanura n'uwo muhari inyuma yaho uberemwo impari n'iyindi ndongozi izwi ku izina rya Ahmed Abdi Godani yavuye yicwa na misile ya Amerika mu mwaka wa 2014 Robowe yaciye ahitamwo gushinga umuhari wiwe urwanira ubwoko bwiwe mu gisagara avukamwo cha Abar kiri mu bumanuko bw'intara ya Hudure ni muri ico gihugu cha Somalia Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ikabona yuko atakamaro ko gusubira guhiga Mukhtar Robowe kuko atakiri intambamyi y'umutekano Amakuru kuri Afrika kandi wahoze ari perezida wa Botswana Ketumile Masire yaritabye imana ku munsi wa kane afise imyaka 91 y'amavuko Masire yaragize uruhara rukomeye mu twigoro tw'uguhagarika uruhagarara n'ubwicanyi hagati ya leta ya Mozambique n'umugambwe utavuga rumwe na uyo Renamo yari mu murwi w'abahuza mpuzamakungu. Umuharire namo wamaze imyaka 16 urwanya leta ya Mozambique mu ngwano yarangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1992 waranse kwemera ibyavuye mu matora yo mu mwaka w'2014. Icyo gihe umugambwe Renamo wari wasubiye gutsindwa n'umugambwe Frelimo mu byatumye haba ugutana mu mitwe mu gihugu mu mwaka uheze. Masire yitabye Imana mu bitaro kumurwa mukuru wa Botswana Gaborone ku muhingamo wo ku munsi wa kane. Ibyo byatangajwe n'umunyamabanga mukuru wiwe Frasere Towiwe. Masire yari yajanywe mu bitaro kwibagisha ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa gatandatu. Amasezerano mashasha y'amahoro yatewe ko umukono na leta ya Centrafrica hamwe n'imihari ikomeye igwanya abonwa nk'uko atacizere cyuko azoshigwa mu ngiro. Ayo masezerano yasinywe ku munsi wa mbere i Roma mu Butaliyano, yari yatanze icyizere cyo guhagarika intambara no guha imyanya muri leta abaserukira imihari igwanya leta. N'amasezerano yaje akurikira ayandi yasinywe n'imihari irwana mu myaka ya 2014 na 2015 muri Centrafrica, yose ntiyubahirijwe. Inama ya inyuma y'amasaha make ayo masezerano ateye ku imikono, imigwano yaciye yaduka mu gisagara cya Bria kigwiriyemwo ubutare bwa Diama hafi y'ibirometero 600 uvuye ku murwa mukuru Bangi. Umukuru w'ico gisagara yavuze ko abanyagihugu barenga 100 bishwe, nayo umuryango w'abaganga batagira imbibe washikirije ko abantu 43 bakomeretse muri iyo migwano.
Ni mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabara mukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Jewe Diane nini nahazwe.
Muze gutana umugwayi watapfu urumva n'ubundi wa mugwayi ashobora kugira ingwane kandi no gupfa gapfa. Wagiye kwa muganga ukatonda sizere ugasiga sizere ku mugoroba shika mu ijoro urufunaga no kuri wa mugwayi atanutse ufise umuhembuzo ukadusanga byose birabaye ingorane.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bivuriza ku ivuriro rito y'Inyarucamo ryo muri komune Bukeye y'intara ya Muramvya, avuga ku kibazo cyo kudashobora kwakirwa ku mwanya no kuronswa imiti ikwiye kwera ubwinshi bw'abantu. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagati aho abigeme bo mu ntara ya Muyinga barijukiye imyuga yari isanzwe ikunze gukorwa n'abasore nko gusudira n'ibindi, yamara ngo haracari hagahaze nk'uko baziyemerera.
Nuko mba numenga ukabwo dusanga dukengeretse muri byinshi ukadusanga ubuzi ntiboneka cyane, ariko rero nyine washyirikinya ukaja kurondera uzurabaza ati ntawo makazi.
Nuko rero idonido izo nkuru zose zibiri nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ni mukanyi sase mu kiganiro iwanyu mu ntara nyezina.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duheru no munsi mu ntara ya Muramvya. Abanyagihugu bivuriza ku ivuriro rito y'Inyarucamo ryo muri komune Bukeye bavuga ko babangamiwe n'ubwinshi bw'abantu bivuriza kuri iryo vuriro, mbere inkurikizi z'ubwo bwinshi bw'abarwayi zikaba zatanguye kwibonekeza. Icubwo bwinshi buva ko nibiriko birapfa muravyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Muramvya Diane Ndonse.
Amakuru duhabwa n'abakozi bo kwivuriro ritoyi y'Inyarucamo muri komine Bukeye bavuga ko ku banyagihugu bava mu mitumba ine bategerezwa kuvura, hiyongera ko abo mu yindi mitumba ishikindwi. Muri iyo ine ariyo Rango, Rubirizi, Gatare, na Chiyaga, niyo mu ntara ya Kayanza, ihana urubibe n'intara ya Muramvya, yindi tatu ariyo Mugera, Mbuye na Mugina, niyo muri komine Mbuye, ihana urubibe na komine Bukeye, bisanga intara ya Muramvya. Ivyo bituma ku munsi iryo vuriro ryakira abantu bari hagati y'ijana n'amajana abiri nk'uko amakuru dukura kuri iryo vuriro abandanya abimenyesha. Inkurikizi ni ikeha ry'imiti kuko ivuriro ritora mu bubiko isanzwe itegekanijwe ku banyagihugu bategerezwa kwakirwa. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Nyarucamo
batubwira yuko imiti yaba yaheze ku gushye bw'abantu, ariko bakashobora kuvuga bati imiti irashobora kuza nejo mushobora kuza kugaruka kwivuza.
Cyane cyane yarafashwe afise ubushuhe bwinshi yongeye akorora umwana nari mvuje wiwanje, hanyuma rero basanga imiti ntayo ya malaria, baciye baba barampa imiti y'ubushuhe bafise cyabambira yuko imiti ya malaria nzosura kuyitora bukeye imiti narayirose.
Ariko rero abanyagihugu bavuga ko batakaza umwanya wo gukora utundi dukogwa two muhira. Ikindi bavuga nuko n'ingwara ibiriko iragwira mu mubiri mu gihe badatahanye umuti bashitse kwa muganga.
Wagiye kwivuza hamukabura imiti ingwara ibandanya igwira mu mubiri. Kandi imiti dukunze kubura cyane ni ya marari kuko dukunze kuyigwara ku bwishi.
Iyo hageze ku mugoroba nka saa kumi wakorotse ugenda ijoro niba ari intamba imaze gutana umurwayi watavuwe, urumva n'ubundi wa murwayi ashobora kugira ingwane kandi no gupfa agapfa. Nuko ari ubusa twarara ubusa, wagiye kwa muganga ukatonda asizere ugashika asizere ku mugoroba, urumva urarara ubusa, umunyeshuri agiye kwishura akaburara kuko ushika mu ijoro fufunaga no kuri wa murwayi atanu ufise umuhembuzo ukadusanga byose birabaye ingorane.
Iruhande y'ingorane yaba abantu benshi bivuriza kuri iri vuriro n'abaforoma bahakorera ntibakwiye. Aha ni mu gihe muri batandatu bategekanijwe n'amategeko y'ubuvuzi hari batanu gusa, n'ibinyene bigira ingaruka kubahivuriza nk'uko babitwiganira.
Abaganga hari gihe bafatirwa cyangwa ugasanga nabo nyene ni bake, hari gihe ugenda kwivuza ugasanga ngo utanga imiti ugasanga niwe yakira abagwayi ugasanga uyu ava muri akajana muri biri.
Hariho bazana umuvyeyi wabakagiye kurabwa umuvyeyi wa mugwayi wa malaria akaguma asinzikara.
Aba banyagihugu basaba leta ko yokongereza amavuriro muri iyo mitumba yo mu ntara ya Kayanza na Muramvya, ariko kandi n'imiti ikongerezwa.
Dusaba ko bakongereza imiti canke bakaraba abo babegereye aho begereye bakaba ariho bivuriza kugira natwe turonke imiti ikwiye, kuko n'ubundi habonetse imiti idakwiye ingwara ikipfupfa hara kukaba nk'ugupfupfa haza. Wasaba rero yuko boraba yuko abantu boza baragabanuka ntibaguma ari benshi cyane nk'abegereye nk'iyo muguya muri Mbuye canke Kivoga bakaguma nk'iyo canke abegereye mu Bukeye bakivuriza nk'iyo ngira niho byo bamitende.
Ivuriro ritoyi rya Nyarucamo riri hagati y'imitumba ihanamye. Amakuru dukura mu bajejwe ubuvuzi muri ako karere nuko ryivurizwa ko n'abantu benshi kuko irindi ryo mu Bukeye ritakira abafise ikarata yo kwivuriza ko yabarimyi isanzwe ifasha abanyagihugu cyane. Icyo bikoze abajejwe ubuvuzi mu ntara bavuga ko bagiye kuraba bongereze imiti ija kuri iryo vuriro nubwo ijwi rya Amerika ritashoboye kubaronka ngo batanga amakuru arambuye. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Ayavugwa hagati mu gihugu cy'u Burundi tuyabandanize mu ntara ya Gitega neza na neza ku ishuri ryisumbuye ry'Imyamagana riri muri komune ya Bugendana rivugamwo amakenga yuko uno mwaka w'ishuri ushobora kuba impfa gusa ku banyeshuri biga mu gisata c'indimi, ubwo bwoba bukaba bufatiye kubakutsa kivibaje gusahiriza batakironswa agashahara kabo. Umunyamakuru wacu mu ntara ya Gitega Fidel d'Antoine Nsabimana niwe tubaza ino nkuru.
Mu gihe ayandi mashuri ariko araherereza ibibazo birangiza umwaka w'ishuri w'2016 ushiri w'2017 ku ishuri ryisumbuye ry'Inyamagana muri komine ya Bugenda n'intara ya Gitegaho, abanyeshuri basa naho bataratangura igice cya gatatu cy'umwaka. Abana biga kuri iryo shuri amakenga ni menshi. Nizigimana Eric ni umwe muri abo bana biga mu mwaka wa mbere w'igisata cy'indimi ku ishuri Nyamagana.
Ubu ntitwe turi muhira programa ntizohera kuko turacari mu mapariye ya kabiri, nyene natwa zemepariye turatangura ku ikuru zose.
amakenga
yuko umwaka ushobora kubanira kuko ntituvyakira tuba dufise umubabaro wuko tutiga gusa nta bindi ikintu dusaba nuko baduha umuco nyine bakadufata mu mugongo bakadufasha kuko ndiko ndarabana twebwe umwaka ubajyanire twaba duhombye kazoza kacu ntabwo turabona neza tutariko turiga ngo tubone iyo tuja wumva twakabona gute ntitubone iyo bija ico dusaba leta kanini n'ikintu yo dufashe ikaduha bigisha umwaka nawo akaraba ko ngene byogenda twese turabanyeshuri nk'abandi kwe
amakenga yabo bana ni nayo ababyeyi bafise deo nimbesha arereye ku ishuri ry'Inyamagana
ndabona ko duhombye kubera abana bacu turimo batari ko bariga kandi abandi bari ko bariga cyatubera ko dusagugiza dusubira mu ngorane zitagira uko zingana twere tugasaba yuko leta nayo yogira ikintu yokora kugira ngo abana bacu bige
umwaka uzohapfuba impfa busa
turabona cyane rwose ko na dese yaraje turayimushikiriza arabyumva ni kompetensi yasha yaje yayimushikirije arabyumva ariko rete ntituzi intuze dese ikintu ariko arakora kugira abwire leta yuko abana bacu bato umwaka tumva gusa
kwa Sareopo arongoye komite y'abavyeyi kuri iryo shuri
ni ubuhombe bwinshi abana nk'ubu nta bumenyi bariko bararonka kandi umwaka uhapfuba impfa gusa akazoza k'abana karacumbagira nabo kugwa mu ibarabara gusa nta kazoza na kamwe biteze ko kandi bahombye ibyo inyigisho barimo
rwasa Leopo avuga ko abavyeyi bari biyungunganije baragira inama biga ingene umwaka urangira ariko haciye haduka uko tumvikana hagati yabo bavyeyi n'umuyobozi w'ishuri Tarsis Manirambona
twebwe rero tumaze kujya mu nama uwo munsi na directeur ngo ngahani ho yara twaragiye inama yuko twoteranya amafaranga igihumbi kimwe gusa ku kwezi kumwe gusa ko kumarira umwaka habura ibihumbi amajana 3.9 n'amafaranga yazimiye umuriyoni n'ibihumbi 70 n'amafaranga 70 icyo cyo cyari cyo cyafise tugize turamukora tuti twebwe tuzotangisha ababyeyi icyo gihumbi kimwe ku mwana kandi ku kwezi kumwe gusa kugira ngo umwaka usozerwe ndo mfa gusa yavuze yuko ayo mafaranga ngo ha gutegura ingene azo yishyura gushya n'ubu nti turamubona twebwe n'ubu icyo gihumbi twari twashinze yuko twosaba ku mwana umwe kugira ngo kwezi kugere cyotangwa kugira ngo abana ntibagwe mu mporero y'amakosa y'uwo muyobozi
naho bari undi muvyeyi arereye kuri iryo shuri ati
gisigura yuko twebwe twahibuye ko abana bacu b'igihugu ngaha mu Nyamagana batariko bariga kandi iterambere atanibyo tubona bariko barasubira inyuma nk'ibirenge twebwe rero tukifuza tuvuga tuti none iri shuri ry'Inyamagana mu Burundi ryabaye agaciro kamwe ntabanduka
odete Ndayisenga nawe nyine arereye kuri iryo shuri ry'Inyamagana wewe waracafise ibizigizigi
oya ntubobe impfa gusa bategerezwa kuciga ababyeyi bagatanga icyo gihumbi nyene basaba iki gice kuko ntibota ingero mu marigodoka nawe
Tarsis Manirambona rongo ishuri ryisumbuye ry'Inyamagana tumubajije yashimye kuguma mu gacerere ku bibazo byose bijanye n'iryo shuri arongoye yaba Joseph Mboneko arongoye komine y'Indero ya Bugendana yaba Deni Nduwimana arongoye intara y'Indero ya Gitega bose bashima kutagira icyo bashikirije kuri icyo kibazo cy'ishuri ry'Inyamagana ibugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
kivuga iz'Indero n'inyigisho mu ntara z'Uburundi twabwira ko abigeme bo mu ntara ya Muyinga bataronse amahigwe yo kubandanya amashuri yabo bijukiye kwiga imyuga yari sanze ikogwa n'abana b'abahungu yamara impungenge zo kuronka akazi kajanye n'iyo myuga biga ni myinshi nk'uko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Moyizi Misago
abiga muri iyo myuga bari mu mice ibiri umuce wa mbere ugizwe n'abanyeshure bagarukiye mu mwaka w'icumi abo nabo biga imyaka 3 aho bahabwa impamyabushobozi bita certifika mu gihe bahejeje umuce wa kabiri ugizwe n'abanyeshure barengeje umwaka w'icumi abo nabo biga imyaka 4 bayirangije bagahabwa impamyabushobozi ya diplome abo bigeme bari muri iyo mice yose imwe mu myuga abo bigeme bahurumbira ni ugukora amatara ugukora imiduga hamwe no gusudira ibyuma aha bakavuga ko iyo myuga bayiga bayikunda kugira baze bagire icyo bimarira mu buzima abo twaganiye baratubwira uko byabajemwo kwiga iyo myuga
kugira niyumvire kujya muri studire nabonye umenga nta kazi kuvuga kengeretse iyo umuntu abonye bikunze akararariye akaronka icyo ararafunguye nta kintu na kimwe cyo gukengerwa kiriho kandi rero iyo ugize ubwoba nta kintu na kimwe wogira kera twahora tubona umenga ibintu bya studire bikora abagabo cyanke abantu b'ingovu
Shenige ndi nigere gitiste mu akana. Jeni yumvisemo nashobora kwiga nk'umwoga nyene kuko ubu unye imyuga niyegezweho.
Biga birakorohera kubyiga bigenda gute.
Cye biranyorohera nyene kuvyiga nagenda byiyumvamo nyene ko no kwiga umwoga gukora amatara.
Nubwo bakurikirana iyo myuga uko abanyeshure bafite impungenge z'ukungene bazoronka akazi. aha bakabona ko umwigeme agikengeretse muri bene ubwo buzi kubw'abanyeshure ngo bakoresha baracyabona igitsina gabo gusa
amakenganye nenda ya fisi ndibaza none je nzoronka kazi gute ndumukobwa kuko usanga abakobwa benshi babagaye ngo ntibashobora kurira hejuru ku mata ku mapot makenga nundi nda ya fisi
gusa nuko mba numenga ukabuguza usanga dukengeretse muri byinshi ukadusanga ubuzi ntiboneka cyane ariko rero nyene washirikinya ukaje kurondera uzurabaza ati ntawo makazi nyene kugira ariko byogenda neza kubera ikintu hagishatse wakiyumvisemo utegerezwa kugira umwete nubwo nogenda umwe akanya nkira burya ngo masubiza handi kugira ndabe ukuntu byogenda ukuntu ubuzima bwaboneka
abanyeshuri b'igitsina gore bizera ko kadoza kabo kazoba keza narya babyigiye ariko banzwe n'ikibazo cyo kubura imitahe kugira abashinga amashyira hamwe yabo nibaheza maze bishingira ubuzi
ntahanyu umwuga turiko turiga turabona uti sinobura nk'ico nkora sishobora nk'umuntu arashobora kuma nka karaka gashobora nk'ubugakora nako bari gatoye ndashobora nko kumwestarira nk'inzu nyine ngaca mbona akacampa nk'udufaranga duke mutahe nyine uragoye kugira umuntu azaburonke
mugabo wanjye akazaza mvise ndavyizera kuko mbagije nk'umwe akanka ubwira kabiri ategerezwa ku kama cambwira ati ngo ibyo byari bikenewe ariko kubera uburyo sinzi nk'ubu hagize nk'abo twitangira imbere bakaduserukira hanyuma bakadusabira nk'utuntu twagafashanyo kugira turonke nk'udufaranga two kugura ibikoresho kugira twiteze imbere
mu buyobozi bw'icyo kigo barafise amashyirahamwe abafasha kwinjiza mu mwuga bwite abo bigeme umuyobozi w'icyo kigo akavuga ko hari abafashe mu mugongo bamwe batanga ibikoresho bashobora kuriha buke buke kugira bikorere utwabo kubw'uyo murezi Bernard Kerandanga abigeme babyifashemo neza isoko y'akazi bazoyironka
twebwe rero dusanzwe dufise ONG dusanzwe dufashe mu mugongo ISPT baradusaba yuko abo banyeshuri bahejeje ngaha baca baja hamwe n'abo banyamyuga basanzwe ku rubuga bagaca bagirira proje hamwe bagaca babaha ibyangombwa hanyuma bakazoca baza barabiriha buke buke gushika o maximum ku myaka ine
ama ku isoko y'akazi gute hoho ku bakenyezi kubona kujya ku ngosho kwiyumva yuko igitsina gore kikengeretse ku kazi mwebwe abo makenga yabo mwavugize kwi
nkumbure ni bya bindi usanga byaramaze kujya mu mitwe y'abantu ariko burya uko iminsi igenda niko baguma nkumbure babona yuko by'ukuri cyaciyumviro yuko umukobwa adashoboye umukobwa hari ibikobwa by'ingufu adashoboye hari ibintu byinshi usanga nkumbure bashaka kumusiga inyuma buke buke bigenda biragaragara neza yuko iyo maze kushika ku isoko y'akazi iyo yubahutse ntacyo nkumbure yikumira biramaze kugaragara neza yuko wanashaka ari abakobwa bazifatamo neza
kuri icyo kigo abanyeshuri bose bahiga bagera ku 323 muri abo abashika 58 bakaba ari abigeme umuyobozi w'icyo kigo agahimiriza abandi bigeme kwijukira imyuga umugwi wa mbere w'abanyeshuri bahejeje muri ibyo bisata batekanijwe kuramugwa uno mwaka w'ishure w'ibihumbi 2016 ushyira ibihumbi 2017 imuyinga mu buseruko bushyira uburaruko bw'u Burundi Moise Misago Ijwi rya Amerika
Mukubuka umuntu siwe atore kisina
akaririmbo ni turashoboye ko murundi kazi yitwa Cynthia Iteka aba mu gihugu cha Suede aho yibutsa ko murundi kazi ashoboye gukora canke kwiga byose cyo kimwe na musaza we w'umurundi none mbega aho iwanyu vyifashe gute haba mu makambi atandukanye ahungiye mu impunzi z'abarundi nka Rusenda Mahama Mutenderi na Kivala Nyarugusu bimeze gute umwana w'umwigeme arakora iyo myuga yaramutse ayironka umwana w'umwigeme arashobora kwiga nk'abandi bana b'abahungu mutubwire uko byifashe mucishije kuri email yacu ariyo radio yacu @gmail.com canke naho kuri WhatsApp y'ijwi rya Amerika ariyo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Mbandanya kumviriza ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro cacu tukibandanirize mu yavugwa mu vy'ibidukikije mwari muzi ko iyo umuntu akoresheje agasaho hagukoresha ishashe abakingiye ibidukikije ishamwe APBE Association pour le bien-être de l'environnement mu Burundi ryarabitahuye rigira ko ritanguza umugambi wo gukora udusaho dukozwe mu makarato. Umunyamakuru wacu Eroje Wirikaneza yagendeye hamwe mu hakore gutwo dusaho maze adutegura ino nkuru.
Ibi dukoresha ariho impapuro zimwe tugura hanyuma ariho n'izindi cyane cyane tube dukoresha izindi ziva mu mahinguriro kera bagenda guta.
Turi ku ibarabara rya 12 ni 42 muri karitsiye ya Gitega zone Kinama mu buraruko bwa Bujumbura. Ibiga n'impagaritse umugabo w'imyaka 32 w'abana babiri ari mu nzu akoreramo dusaho dukozwe mu makarato dusubirira amashashi. Uwo mugabo yabwije ijwi rya Amerika ahavuye icyiyumviro cyo gukora utwo dusaho.
Nabona umwanda amashashi atera nge natahura murabona umwanda udukikuje ibintu byose batama barabara undi mwanda wo warabura ariko amashashi nabure ndiyumvira aya mashashi kera na twakoresha nk'utudushashi duto duto utudusaho.
Mbega none utwo dusaho dukozwe muki?
Ariho impapuro zimwe tugura hanyuma ariho n'izindi cyane cyane tube dukoresha izindi ziva mu mahinguriro kera bagenda guta kubera igipapuro gitaye nacyo gitaye nabi ki mu bintu bita ama POP polywa organic persistant niho rero twagiye kubasigura muhinguriro izi mapuro zanyu twashaka kuzikura mu kindi kintu kubera mugiye kuzita guco muzoriha transport muzoriha iki mu abakozi bo kubipakira kubisesa cyangwa twemerera.
Mu bushikiranganje bw'ibidukikije uyu mugambi babonamo intererano idasanzwe. Hemi ndayishimiye ajeje kumenyesha amakuru mu bwo bushikiranganje.
Abayige baza nk'inyishu ku kibazo c'ubushikiranganje. Kuko mu kibazo c'ubushikiranganje tugira duti ese kugira ngo dutunganye isi yacu neza twaronka ibintu bishobora kuyibungabunga. Rero ibyigwa byarerekanye yuko aya masashe ari mu bumwanya butabora aheza gatosekaza isi. Aya mambaraje biodegradable bakora azafasha mu kubungabunga cyane isi yacu ari idutunze. Akabijya cyane nuko uretse ko bibafasha mu kuronka amafaranga harimo n'akandi kantu k'ubuntu. Nuko ige ahamagara mwabonye nyamwera ringaha kimuga cyacitse kuguru kiringaha mwabonye nk'ikiragi kitavuga
bamwe muri aba bagendana ubumuga twabasanze ku kivi kuri uyu wa gatanu. Janette Muhayimana umwigeme w'umunyamwema w'imyaka 19 numwe muri bo.
Cende ko ndakora ibijanye n'amambraje yo gusumiramwo kugira ngo turaye ko twogwanya amashashe twayagabanya mu Burundi bukebuke. Ikintu cyahindutse nahora nirwa nica atana kimwe nkora byarampaye agaciro. Ndiko ndakora nk'amasashe amaze kuyatugurira noronka n'agasabune.
Iruhande y'ivyo baronka nka Thierry Nsabumukama w'imyaka 17 yacitse ukuguru kw'ibubamfu agasubira mu ishure inyuma y'imyaka itari mike kubera uyu mwuga wo gukora udusaho yibona mu bateza imbere igihugu.
Icyo nterereye cyo cyo kiriho kandi kinini kubera ugiye kuraba nk'izishashe ku gihugu ahanini nk'ubu urazoraba ahantu utereye isashe kugira izobore ntikibaho noneho uca imyaka ijana yasashe igumaho kandi icyo ikintu cyose gishoboye kuba kimera kikayimera ko ntibishoboka ko kiduga kubera isashe ntibora.
Udusaho dukorwa n'ishyirahamwe ya APB twaba dukorerwa hanze y'u Burundi ubu n'impagaritse asanga nawe yokorera isoko mpuzamakungu.
Utu dusaho turabye no mu karere ka East Africa twaraganira n'abantu benshi ni ukuvuga bose bagira amakomande mu Bushinwa ariko abantu hakugenda kubikoresha mu Bushino ubasigaye bikoresha ayi wanje tubashira namazina bashaka na pibiste bakene hagiye nishaka y'ubutegetsi nacyo buza ko utodusaho koshobera kudukorera nga mu Burundi tugakwiragizwa no muri East Africa no muri Afrika yose
imbere yo kwashikirirwa rugero yemeza ko ashobaye gutuza amashashe mu Burundi
ihangiro ryanje jengene mu Burundi butagira ishashe nkene mu Burundi butagira ishashe shashe izo za plastike zitabora jewe ndabona ko tuzobishikako kwerubuka natsinda n'abanyagi gutubera